Eri Nezbi de Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri kitondo ku munsi wa gatanu itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2016. Kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Bako barutubwira yuko harabandi bagomba kujya kuza nabo nyene twiteguye kubakira kuko ibaza mu gihugu cy'amavuko ubantu baratubwiye igitigira inyetse na
Uwo n'umunyagihugu wo ku mutumba kiri muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo mu Burundi avuga ku kibazo cy'abarundi bariko barirukanwa mu Rwanda. Inkuru nani makuru tubafitiye turagaruka ko mukanye. Nyamara dutangurire ku makuru avuga hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana. Waramutse neza Aloyisi.
Mwaramutse Fidel, mwaramutse namwe nshuti z'ijwi rya Amerika. Mu gihugu cya Peru, Pedro Pablo Kuczynski niwe yatahukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu. Umurwi ujejwe gutunganya amatora washikirije ko Kuczynski yaronse amajwi 51.1%, mu gihe Keiko Fujimori, umukobwa wahoze atwara icyo gihugu Alberto Fujimori yatahukanye amajwi 49.9%. Ariko umurwi utegura amatora muri ico gihugu utangaza ko giye kubangira gutangaza ku mugaragaro watsinze mu gihe ukiri kuriga ibirego byashikirijwe ko habayemo utunenge. Ariko biragaragara ko Pablo ariwe yatsinze ayo matora. Hari haize indwi Fujimori ariwe ahabwa amahirwe yo gutahukana intsinzi ariko abanyagihugu baciye bahindura ivyiyumviro ku munota wa nyuma. Abakurikiranira hafi ayo matora bavuga ko yoba yazize se wiwe asanzwe afunzwe yagirizwa guhohotera ikiremwa muntu kurya ibiturire mu gihe cy'intwaro yiwe muri ico gihugu. Kuczynski yemereye abanyagihugu ba Peru ko agiye kwitanga mu gusanura igihugu no kugabanya amatagisi kugira ubutunzi bwisununure muri ico gihugu. Icuka nticifashe neza hagati y'ingoma ya Arabia Saudite hamwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon. Ni nyuma yaho mu ntango zindwi ONU isohoreye raporo yagiriza inteko mvamakungu ziri muri Yemen zirongowe na Arabia Saudite ko ziri mu bica abana no kugaba ibitero ku mashuri no ku bitaro biri muri Yemen. Ban Ki-moon yamenyesheje ejo kuwa kane ko Arabia Saudite kimurembeje mu kumusaba kubakura kuri urwo rutonde rw'abahohotera abana mu ntambara yo muri Yemen. Abandi bari kuri urwo rutonde rwiswe ko rwirabura canke black list mu rurimi rw'icongereza n'amareta ya Bashar al-Assad muri Siria, ya Omar al-Bashir muri Sudan hamwe n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Hari amaraporo yo kwizigirwa avuga ko Arabia Saudite hamwe n'ibindi bihugu byo mu kigobe cy'Abarabu bigiye guhagarika intererano biha ibisata vya ONU hamwe n'amahera batanga mu bikorwa byo kugarukira ku banyagihugu mu gihe batokurwa kuri urwo rutonde rwiswe ko rwirabura. ONU imenyesha ko iriko iriheza ivyireguro vyatanzwe na Arabia Saudite kandi ko bari mu bibonano yo ku rwego rwo hejuru kugira bagikure kuri urwo rutonde rw'abica abana n'abasambura amashuri hamwe n'amavuriro mu gihugu ca Yemen. Igipolisi ca Indonesia kimenyesha ko cahagaritse abagabo batatu cagiriza kuba abo mu muhari wa leta ya Kiisilamu. Bagirizwa kuba bariko bategura kugaba ibitero mu gisagara cya kabiri mu bunini muri ico gihugu muri uku kwezi kweranda kw'abayisilamu kwiswe Ramazani. Abo bagabo bafashwe ku munsi wa gatatu mu gice cya Surabaya kuri kiri mu izinga rya Java. Umuvugizi w'igipolisi cya Indonesia Boy Rafli Amar amenyesha ko hafashwe kandi amabombe hamwe n'ibirwanisho bicira umuriro. Amari abandanya avuga ko abo bagabo bariko bategura kugaba ibitero mu bibanza bihurirwamwo abantu benshi hamwe no ku nyubakwa za leta mu ndwi ziri imbere. Igihugu cya Indonesia cyagumye kimeze magabo kuva mu kwezi kwa mbere aho abarwanyi ba leta ya Kiisilamu bagabiye ibitero byahitanye abantu 8 ku murwa mukuru Jakarta. Igitero cyabaye icya mbere kigabwe n'uwo muhari mu bihugu byo mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Aziya. Umunyamerika yahunze igihugu aja kwifatanya n'umuhari wa leta ya Kiisilamu yaragarukanywe muri Amerika gucirirwayo urubanza ku byaha by'iterabwoba. Mohamed Jamal Qureshi yagirizwa n'ubutungane bwa Amerika ko yafashije mu gutanga ibikoresho bifasha umuhari wa leta ya Kiisilamu. Uwo mugabo w'imyaka 26 ivyo byatanguye kumenyekana igihe afatiwe n'abarwanyi b'abakirde mu buraruko bwa Iraq mu kwezi kwa gatatu. Abaye umunyamerika wa mbere ari mu muhari wa leta ya Kiisilamu afatiwe ku rugamba. Abategetsi b'abakirde bamenyeshije ko babonye Qureshi asa n'uwabuze iyaja mu gisagara cya Sinjar kiri mu buraruko bwa Iraq, baca baramurasa hanyuma abona kwishikana. Urubanza rw'uyo rwasomye ejo ku wa kane mu gisagara cya Alexandria muri leta ya Virginia hafi ya Washington DC yaciriwe gufunga imyaka 20 no gutanga amande angana n'ibihumbi 250 vy'amadolari y'Abanyamerika. Abajejwe umutekano muri Israel barahagaritse umuntu agira gatatu akekwa kugira uruhara mu gitero cy'iterabwoba cyabaye ku munsi wa gatatu ku murwa mukuru Tel Aviv. Igitero cyahitanye abantu bane gikomeretsa batanu. Kuva aho icyo gitero kibereye, Israel yaciye ihagarika uburenganzira bwo kwinjira muri Israel ku banyapalestina 1,083 muri uku kwezi kweranda kw'amafungo y'abayisilamu kwiswe Ramazan. Israel yaciye kandi yaka uburenganzira bwo gukora abantu bose bo mu muryango w'abo bantu bahagaritswe bagirizwa ubwo bwicanyi.
Turagushimiye Alois ku makuru hejeje kudushikiriza naho mukanya. Radio Izwi ry'Amerika i Washington DC n'umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda. Aho umushikiranganji w'imigenderanire ya leta n'ayandi makungu w'igihugu cy'Ububiligi Didier Reynders yagendeye mugenzi we w'u Rwanda Louise Mushikiwabo mu byo abo bashikiranganji barabiye hamwe harimo ikibazo cy'u Burundi. Ibindi kuri inkuru twumvirize mumenyesha makuru wacu tabita mukamusoni.
Umubonano w'abashikiranganji babiri wahagaze cyane ku mutekano muke urangwa mu gihugu cy'u Burundi na Congo. Didier Reynders na Louise Mushikiwabo bavuga ko bafite inyungu ko abarundi bokumvikana umutekano muke muri ico gihugu ugahera. Ni mu gihe ibihugu byose uko ari bibiri bitungwa gatoki na leta y'Ibujumbura ko biri nyuma y'umutekano muke urangwa muri ico gihugu haraciye igihe cy'umwaka kurenga. Ku bw'umushikiranganji w'imigenderanire w'Ububiligi, ikibazo cyo kutumvikana hagati y'Ububiligi n'u Burundi kirahari. Didier Reynders avuga ko aguma avugana n'umushikiranganji w'imigenderanire w'u Burundi kandi n'ubu buca amwakira i Bruxelles mu Bubiligi.
Nous allons simplement participer à des débats qui ont lieu à l'initiative du facilitateur désigné par la communauté est-africaine.
Twebwe tuzoja gusa muri byo biganiro byabayeho kugushaka kumuhuza yashizweho n'umujyango wa Afrika y'ubuseruko wahoze ari umukuru w'igihugu mukapa araza i Bruxelles mu masaza kuza kugira abunane na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Burundi kugira turabe ingene abafisi uruhara muri byo biganiro bose bohurira hamwe. Tuzofasha muri byo mugabo ndababwije ukuri ko kuva ejo nzovugana na mugenzi wanje umushikiranganje w'imigenderanire ya leta n'ayandi makungu y'u Burundi subwa mbere kuko dusanze tuvugana kandi neza. Jewe simfatira cyane ku butumwa buturira buvahana hari.
Tiens pas beaucoup compte, vous avez des déclarations parfois incendiaires qui sont faites ici ou là.
Ububirigi ngo bwifuza ko abarundi bohurira ku ntebe y'ibiganiro.
Notre but c'est d'apaiser la situation et de faire en sorte que les Burundais entre eux définissent leur avenir. C'est ça l'esprit d'Arusha, c'est de faire en sorte que entre Burundais on puisse avoir une discussion sur l'avenir du pays. Ce n'est pas à nous à donner l'orientation à ces négociations, mais peut-être à aider parce que tout le monde soit autour de la table.
Kugumushikiranganje w'imigenderanire mu Rwanda nta nyungu nimwe u Rwanda rufise ku Burundi atari uko arababanye n'abagenzi abarundi. Louise Mushikiwabo aguma avuga ko abarundi aribo bonyine bashobora gutorera umuti ikibazo cyabo.
Moi je dirais tout simplement pour la question qui a été posée tout à l'heure par rapport au Burundi que pour le Rwanda ce n'est ni la Belgique ni le Rwanda qui vont régler les problèmes au Burundi ou en RDC ou ailleurs.
Je novuga ku kibazo cyabajije ku Burundi sububirigi cyangwa Rwanda buzoza gutorera umuti ibibazo by'u Burundi cyangwa ibya Kongo. Nibaza ko turabafatanya bikogwa abagenzi kubijanye n'u Rwanda turababanye begeranye turitaho umutekano wa karere mugabo ivyo bivuga ko turi ngaha kugira dufashe mu gihe bikenewe.
Mais ceci dit, nous sommes là pour apporter un soutien s'il est nécessaire.
abarundi bamaze umwaka urenga bari mu matati ya politike intandaro cari kiringo ca gatatu cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kuva ibibazo by'u Burundi bitanguye amakungu yagumye hamagarira abarundi mu biganiro gushika ubu ivyo biganiro nta ntumbero birafata nawo kubibaza ko n'imyaka 5 izohera ikanarenga abarundi bategereje ko aba baserukira bumvikana bakazera n'amaso ku makungu abashikiranganje b'imigenderanire ububirigi n'u Rwanda bahuriza ko uruhara rwa barugutahuza abarundi gutorera umuti ibibazo bihari amazi atararenga inkombe ikigali Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aha barundi babandanya kwirukanwa mu gihugu cy'u Rwanda ku munsi wa gatatu hirukanywe abagera kuri 11 baturuka muri commune ya Bugabira mu ntara ya Kirundo baciye kuruzi Akanyaru rugabura Burundi n'u Rwanda abandi barundi baharurirwa mu 150 birukanywe inyuma y'umutaga wejo kuwa kane baciye Bugabira nyene inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze
Igihe cy'isaha 10 ku mugoroba wa gatatu hakiriwe abarundi 11 bo muri commune ya Bugabira bose bajabukijwe uruzi Akanyaru rugabura u Rwanda n'u Burundi baturuka mu mitumba itandukanye ya commune Bugabira bamaze gushika bace barungikwa n'abajejwe intwaro mu miryango baturukamwo bigoranye twashoboye kuronka umuryango wirukanywe aho warucumbikiwe ku mutumba wa Kiri hafi y'inkengera z'uruzi Akanyaru Serugo aratubwira uko barungitswe.
Cye nagenge gupagasa. Narahenga kavyonyana. Baje mu gitondo hasaha 11 abayobozi nyene ba barambyutsa ati byuka. Ndabyuka maze kuvyuka nyene barambira ati ubu fato twawe nibarutwenda utahe iwanyi Burundi. Nk'ibigori nari narahingiyeyo ibijumba byose cyose nyine byagumyeyo. Twe batubwiraga ngo nitiye gushaka ibyangombwa kandi ibyo byangombwa badusaba ntago byaboneka.
Kubera batagira icefo cya ruguru basaba gufashwa.
Twifuza nyene yuko badufasha nk'uko twageze mu gihugu nyene tutarahakoreye nta kintu duhafite.
Abatware abategetsi basaba iki?
Kumfasha nyene nkabona ko nabona inzu.
Baduha nk'ifashanyo nyene y'amabati tukwiyubakira.
Imfungurwa murazifise?
Oya nazo ntazo dufise nazo twazitora.
Abanyagihugu bo ku mutumba wa Kiri bavuga ko iyirukanwa ryabo barundi ari ingaruka mbi ziyongera kuzari zihasanzwe kubera imigenderanire yatosekaye hagati y'u Burundi n'u Rwanda
nk'ipantaro twarashobora kuyifatira nk'ibihumbi 4 iyi y'ijinisi mugabo turiko turayifatira ibihumbi 25 kazi n'ukamba rugasanga uri kurashaza ukaronka n'impuzu zimwe zo muri caguwa abadandaza ngaha barajabuka bakazirangura kuri hakurya bakaza bakaduha izo muri caguwa kuri make twarashoreranira uto twimbuye nk'ubu ko twari imvura yari yatwiciye umuntu ibyo twarimwe twategerezwa kujya kubisoma mu Rwanda nabi byo bakeneye bakabitorino mugabo ubu ntibigikunda
havuye mu by'imihahire twarahana n'abageni ariko nk'ubu ntibyokunda nk'umukobwa yoba yarashatse kwandu ubu bariko baramwirukana bakamutanya n'umugabo kuko no mubajejo harimo bavanishije n'umugabo hanyuma basigarana abana umugore ati tahiwanyu
twashitse no kucambu cha mugombwa ni kumucamo w'umutumba Kiri haboneka ibarabara ry'amazi riva mu gihugu cy'u Rwanda riciye mu rufunzo rw'uruzi Akanyaru niho abanyarwanda bacana abarundi birukanywe hakoreshejwe amato umunyagihugu wo ku mutumba wa Kiri twahasanze ari mu bafasha kujabuka abashitse yabwijwe rya Amerika imbere y'umutaga ko hari nabandi bitezwe
je twakiriye abagore bane n'abagabo babiri hanyuma n'abana batanu urumva bose hamwe ni 11 kuko twabakiriye ngaha kubera bari bamaze kubahinda abanyarwanda bariko babitubwira yuko hari abandi bagomba kujya kuza nabo nyene twiteguye kubakira kuko ibaza mu gihugu cy'amavuko ubu ntibaratubwiye igitigiri nyezina kuko ubwabo nibo bashatubwira ati turungitsaba tukaje tubona kubakirira ngaha
umukuru w'umutumba Kiri Ncamubanzi Stefano avuga ko abakiriwe bose bashikiye mu miryango amenyesha ko bazokwitura abagira neza kugira babafashe mu gihe bazaba bamaze kuronka ibitigiri vy'abirukanywe bose hamwe n'abitezwe kuri uwa kane barimwo
tumaze kubakira ko arabasubize mu miryango iwabo ashindi kibazo na kimwe cyahabaye mugaho bashikira bukene nta kintu baza bazanye kuko ibyo bafise hariyo ngo barabibatesha igituma babirukana babwira yuko bategeza gutaha iwabo mu Burundi bababwira ngo bagiye mu makambi bakabwira ati twebwe mu Burundi n'amahoro katutaha iwacu aho baba amazu yabo bayasanga aho bayasize nta ngorane amazu barafise abategera amazu n'ababa baragiye kera abo tuba twiteze ntituzi ibiharuro mu gihe boshikana bakamara kutubwira ko baze dutegereza kubakira tukabasubiza mu miryango yabo nibo babandanya bashika nta ngorane kubagira neza icyo babafasha bamaze kwegerana nka bose tukabona ibitigiri twabaha ibitigiri kugira ngo barabe ibyo babarose
uko vyavugwa imbere y'umutaga kuri uwa kane niko vyahavuye bigenda amakuru dukesha n'abari batwakiriye ku cambo cha mugombwa imbere y'umutaga avuga ko abandi barundi baharugwa mu 150 bakiriwe ku mugoroba w'uwa kane umukuru w'umutumba kiri aremeza ko ari benshi bakiriwe ariko nta bitigiri atanga avuga ko bataraheza kubitororokanya aba barundi birukanywe inyuma y'abandi baciye muri komine ya Ntega mu kwezi guheze baharugwa mu 2,300 nabo nyene birukanywe inyuma yaho hakaba haciye hirukanwa mu Kirundo abanyarwanda barenga 10 bagirizwa kuba mu Burundi batagira ivyangombwa mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
ugiha barundi bariko barirukanwa mu Rwanda mu Burundi ho muri komine ya Kigamba mu ntara ya Cankuzo iri mu buseruko bw'igihugu harabanyarwanda bariko barirukanwa n'igipolisi ku butaka bw'u Burundi mu gipolisi kijejwe uruja n'uruza rw'abantu bamenyesha ko abanyarwanda birukanwa kuko batagira ibibaranga bikwiye ababanyi babo banyarwanda baratangazwa n'ivyo bikogwa byo kubirukana bikorwa n'igipolisi mu gihe bamwe muri abo banyarwanda b'abakozi ba leta y'u Burundi abo babanyi bakibaza uko leta yokoresha kandi ikanahemba abantu batazwi
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Rwanda inteko y'ururimi n'umuco yashize ahagaragara integuro ku gitabo gisigura amajambo akoreshwa ku binyabuzima ibimera n'abantu abateguye ico gitabo bavuga ko bategekanya kugira ikinyarwanda kinoze kuko indimi z'amahanga zimaze kukiganza nivyo Eric Bagiri ubusa adushikiriza
imbanziriza mushinga y'inkoranyamuga ku binyabuzima no kuvuga ibimera n'umuntu Ubunyamabanga bukuru bw'inteko y'ururimi n'umuco nibwo bwayikoze buyishyikiriza abafatanyabikorwa bayo ngo bayunguraneho ibitekerezo. Nibavuga muga, ni amagambo yabugenewe mu ndimi nk'igifaransa n'iterima proprie akoreshwa mu rwego runaka. Professor Cyprien yo mugabo, umuyobozi mukuru w'inteko y'ururimi n'umuco arasobanura impamvu batekereje iyi nkoranyamuga.
Icyo twifuza no kwihumuranya mbere na mbere izakoreshwa n'abanyarwanda bose kugira ngo isubize cya kibazo kimwe abanyarwanda bavuga bati ikinyarwanda kirakenye mu by'ubuhanga nticyabasha kuvugwamo n'ihuriza ryishubije.
Ayo magambo yabugenewe mu mikoreshereze y'ikinyarwanda ku binyabuzima akubiye mu gitabo kigaragara inyuma hacyo mu ibara ry'ubururu bwinshi umuhondo muke ndetse n'ikigina gike winjiye muri icyo gitabo buri jambo barisobanura mu kinyarwanda bakarigaragaza mu gifaransa no mu cyongereza imbere ya buri jambo hari n'amashusho bahuza ngo byorohere abasomyi ni igitabo kandi abagitekereje bavuga ko kizafasha abanyarwanda mu gusigasira ururimi rwabo n'umuco biganje mu rubyiruko Abagitanzeho ibitekerezo hafi ya bose basanze hakiri byinshi byo gukora ngo kitwe inkoranyamuga ya nyayo koko. Baravuga ko amwe mu magambo y'ibanze agize icyavuze haba ku rurimi n'umuco atagaragaramo ibisobanuro byamwe mu magambo bishobora guteza urujijo ku basomyi n'ibindi. Bwana Clément urinzwe n'Imana umushakashatsi mu kigo cy'igihugu cy'ubuhinzi n'ubworozi RAB akaba n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'ubuhinzi aragaruka kuri zimwe mu ntenge abona muri inkoranyamuga.
Urebye nk'ibimera nyine nk'uko dusaba gufasha urubyiruko kuba habonekamo tuvuge wenda bishyimbo cyangwa singano ariko hakabura misogo Nagara soryo no rugero bya bintu nyine tuzi bibimera ariko bishyize cyo bivuze ku muco nyarwanda ntabwo birimo pe umuko mvumu ibyo biragendana n'ibindi nyine nk'uwo wenda harimo wenda ngo gukura mita no rugero ariko wenda ikindi kintu cyo kuba mu kinyeyo ucunda umusa ibintu byo bifite icyo bivuze mu muco wacu ibaza ko rero mwazagikoraho cyane kugira ngo koko inteko nyine y'ururimi n'umuco isubize koko bya byifuzo abantu batabageze
ibyo kimwe n'ibindi inteko y'ururimi n'umuco yemeye ko hakiri byinshi byo gukora koko ubundi sa ubufatanye buhoraho kuko batazahagararira ku nkoranyamwuga ku binyabuzima Professeur niyo mugabo
ubundi ducyakwandika nkoranyamwuga zo mu mibare tugomba gusanga abahanga mu mibare nitujya mu zo mu butabire tugomba gusanga abahanga mu butabire mu ikoranabuhanga tugomba gusanga abahanga mu ikoranabuhanga mu iyobokamana tugomba gusanga abahanga mu iyobokamana uko aho mu by'ukuri umurimo muremure ari kuzasaba ko igihe cyose uzasuba hafi
Ibi bije mu gihururimbi rw'ikinyarwanda hari abavuga ko rugenda rurushaho kwirengagizwa umunsi ku wundi kuri ubu ntibitangaje guhura n'umunyarwanda ubi imbere mu gihugu udashobora kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda by'iburi minota ibiri ataravangamiza amahanga ibi bikunze kwiganza cyane mu mbwirwa ruhame z'abanyapolitiki urugero nk'uyu mutegetsi yarayoboye inama mu kinyarwanda
iyo niyo the broader picture kandi iyo broader picture nuko ubu n'icyo tugomba gukoraho kureba ku buryo twa funding twagira a sustainable financing ya the community the sustainable financing ya the community ntabwo dushobora kugira financing ya the community ikomeza kudependinga cyane n'aba development partners tukavuga ko ibyo ngibyo biri sustainable kandi ubu ngubu aho bihagaze nuko akirimo dependence kuri development partners
abakunda urwenya haba kumbuga nkoranyambaga n'ahandi usanga bahana ahantu duce twizo mbwirwa ruhame bagira bati ikinyarwanda mu marembera cyangwa se ikinyarwanda mu mazabira birashoboka ko ari urugamba rutazorohera abashinzwe kubungabunga ururimi n'umuco kuri bikibanza batungwa gatoki mu kwangiza ururimi kavukire n'ukwemera ko ari abanyarwanda
nuko mu byukuri erega icyangombwa buriya nuko banza kwemera ko turi abanyarwanda kandi kubaho kwacu ari uko tubanza twirwanaho nk'abanyarwanda n'ubunyarwanda bwacu noneho ibyo rero kugira ngo bishobore nuko wirinda kutobatura ururimi rwawe
biteganijwe ko byibura mu mpera z'uyu mwaka ari bw'inkoranyamwuga ku binyabuzima ishobora kuzabirangiye inama y'umushyikirano iheruka yasabye ko hashyirwa ingufu zidasanzwe mu kubungabunga ururimi rw'ikinyarwanda ruri ku isonga mu zikoreshwa mu nzego z'ubutegetsi biteganijwe ko kandi mu minsi z'abanyeshuri ba kaminuza n'amashuri makuru yo mu Rwanda hatitawe ku mashami bigamo bazajya bongeraho isomo ry'ikinyarwanda nk'uko inteko y'ururimi n'umuco ibitangaza bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
ijwi rya Amerika rirabashyikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike Mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ari bashikize imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ibiro vya Amerika bijejwe iterambere ku isi USAID vyahaye amafaranga angana n'amashiringi y'amamiliyoni 380 abantu bikorera utwabo biciye mu mugambi wayo witwa Feed the Future Kenya Innovation Engine KIE mu mfunyafunye icongereza. Uwo mugambi ukaba ari umugambi uzoteza imbere ugwego rw'uburimyi hakoreshejwe ubuhinga bushasha kugeza uno munsi imiryango irenga 57 iramaze gufashwa n'uwo mugambi wa KIE kandi ukaba umaze kwinjiza umutahe w'amafaranga angana n'umuriyoni umwe n'ibice 4 by'amadolari avuye mu bantu bikorera utwabo n'abagwizatunga mu birori byo gutanga icese iyo mfashanyo byabaye ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu i Nairobi USAID yatangaje kwihaye imfashanyo amashyirahamwe 11 ngo bafate ubuhinga busanzwe gukoreshwa mu burimyi babuhinduremo imigambi n'ubuhinga bushasha bufasha kuzana iterambere imigambi nk'iyo ikabifasha mu kongereza imishahara mu ngo z'abantu kandi igafasha kugabanya urugero rw'ubukene hakanibonekeza imfungurwa mu bigwati bitandukanye Karen Freeman umuyobozi mukuru wa USAID muri Kenya n'akarere k'ubusiruko bwa Afrika amenyesha ko inyuma y'ibikorwa byo gutora abazohabwa imfashanyo hamaze gutangwa imfashanyo ku migambi y'abantu 6 kandi bakaba bagiye gutanga imfashanyo ku yindi migambi 4 yose ikabizofashwa mu buryo bw'amafaranga kumwe no kubafasha kubakurikiranira hafi imigambi yabo uko izobiri kiratunganywa uwo mugambi Kenya Innovation Engine uzomara imyaka 5 aho USAID izokorana n'ishirahamwe Land or Lakes International Development ishirahamwe rizofasha naryo nyene abazoba baronse imfashanyo za USAID mu buryo bwo kubakurikiranira hafi babafasha gutorera umuti ibibazo bijanye no gutagwiza umwimbu ugufungura nabi n'ubukene mu banyagihugu umugambi wa Innovation Engine ukorana n'abantu bikorera utwabo bahingura imigambi mishasha bihingurira ibikoresho byabo n'ibindi bintu kugira bateze imbere ubudandaji bwabo. Uwo mugambi ukaba watangujwe na USAID mu mwaka w'2012 muri Kenya, ukaba umaze guha imfashanyo no kwigisha ubuhinga bwawo imigwi 22, ukaba ugamije kandi kubandanya ufasha. Bimwe mu bizimaze kurangurwa n'uwo mugambi harimo inyungu igera ku mamiliyoni 6.7 by'amadolari mu budandaji buvuye mu migambi mishasha y'abari muri iyo programme, kandi iyo programme imaze gutanga ubuzi 1,458. Amerika irashimishwa n'uwo mugambi iriko iratunganya yifatanyije n'igihugu cya Kenya mu guteza imbere urwego rw'uburimyi muri Kenya no muri ako karere ka Afrika.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tutimwese muduteze amatwi mu kanya turasoza ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha. Yamara imbere yaho mbona mugenzi wacu Aloyce Bigirimana agarutse muri studio kugira twibutse ibice bikuru bya bigize aya makuru. Aloyce.
Rakoze Fideli mu gihugu cya Peru, Pedro Pablo Kuczynski niwe yatahukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu. Umurwi ujeje gutunganya amatora washikirije ko Kuczynski yaronse amajwi 51.1%, mu gihe Keiko Fujimori, umukobwa w'uwahoze atwara icyo gihugu Alberto Fujimori, yatahukanye amajwi 49.9%. Icuka nticifashe neza hagati y'ingoma ya Arabia Saudite hamwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon. Nyuma yaho mu ntango z'iyindwi Onisoriye iyi raporo yagiriza inteko mvamakungu ziri muri Yemen zirongowe na Arabia Saudite ko ziri mu bica abana no kugaba ibitero ku mashuri no ku bitaro muri ico gihugu. Ban Ki-moon yamenyeje ejo kuwa kane ko Arabia Saudite kimurembeje mu kumusaba kubakura kuri urwo rutonde rw'abahohotera abana mu ntambara yo muri Yemen. Igipolisi cya Indonesia kimesha ko cyahagaritse abagabo batatu cyagiriza kuba abo mu muhari wa leta ya Kiisilamu. Bagirizwa kuba bariko bategura kugaba ibitero mu gisagara cya kabiri mu bunini muri ico gihugu muri uku kwezi kweranda kw'aba Isilamu kwiswe Ramazani. Umunyamerika yahunze igihugu aja kwifatanya n'umuhari wa leta ya Kiisilamu yaragarukanywe muri Amerika gucirirwaho urubanza ku byaha by'iterabwoba yagirizwa ko yoba yarakoze. Muhammad Jamal Qais yagirizwa n'ubutungane bwa Amerika ko yafashije mu gutanga ibikoresho bifasha umuhari wa leta ya Kiisilamu. Uwo mugabo w'imyaka 25 rero ivyo byatanguye kumenyekana igihe afatiwe n'abarwanyi b'abakirde mu buraruko bwa Iraq mu kwezi kwa gatatu. Abajejwe umutekano ni muri Israel barahagaritse umuntu agira gatatu akekwa kugira uruhara mu gitero cy'iterabwoba cyabaye ku munsi wa gatatu ku murwa mukuru Tel Aviv. Igitero cyahitanye abantu bane gikomeretsa abandi batanu. Kuva icyo gitero kibere Israel yaciye ihagarika uburenganzira bwo kwinjira muri Israel ku banya Palestina 83 muri uku kwezi kweranda kw'amafungo y'abayisilamu kwiswe Ramazan. Israel yaciye yaka kandi uburenganzira bwo gukora abantu bose bo mu muryango wabo bantu bahagaritswe bagirizwa ubwo bwicanyi.
Inshuti mwese mukunda radio y'Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha aha niho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Mu kanya ibiganiro byacu birabandanya. Nimutangwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.